ngiri nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bertrand genda kuriyo
Ndabara mukije bakunzi mwese ba radio inzamba gatseka kawe ni rya sango rya makuru mu kirundi twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu turugenekerezo rya 10 ruhu mu mwaka wa 2021 nari mwe ayo twabatorokanije naye akabagizwe na zimwe mu ngiro nkuru zikurikira mu kisata cha gatya kazi na muntu abakenyezi n'abigeme bagera ku 9 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe indwi nabo barafatwa ku nguvu mu kwezi guheze kwa mbere Ibitigiri tubisanga mu cegeranyo cy'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi. Abanyagihugu bamwe bamwe baba abubaka amazu canke abasehe umwavu wo gufumbira imirima bakoresheje imiduga yo mu bwoko bwa Beni muri komine ya Muyinga bari dogera mu stade y'iyo komine kwa rutse kubatugiriza ko igiciro cyo gukotesha iyo miduga ku munsi igiciro cavuye ku 230 kija ku 260 atamvo nimwe abasiguriye n'abakozi ba kaminuza y'u Burundi atari abarimu basaba ubushikiranganji wakukira ha kubatunganiriza kuko aheze imyaka 6 baduga amagarade ariko nibongegwe imishahara nkuko bikoregwa abandi bakozi bo mu gisata cindero Aina yandi ni mukanya murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Theodomir Manirambo na kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasoko kwa ikaze murano makuru muri politika amajambo ya Variste na Ishimiye ahavuga ko impunzi zisumbwa n'ibikoko nabereye umukuru w'igihugu userukiri muza barundi ziba mu ikambi y'imahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ari yamiriza benaye majambo afisi intumbero gutyoza imunzi jambo sko kwibishatse amyesha ko nayo imunzi zitaba zifise ubuzima nk'ubwo zari zifise zikiri mu gihugu wabo ubuzima ngo bubandanya nk'abandi bantu bose tubibaze reverien bazikam
impunzi ye sindaba impunzi ariko utagiriye nabe impunzi mugabo jewe narumbise abahunze baranze cyari cyo kubimpunzi yuko urutwa n'igikoko cyo muri ico gihugu wahungiye
ayo majambo arateye isoni ntakwiriye ku mukuru w'igihugu yategerezwa kuvuga amajambo ahumuriza userukira barundi bahungiye mu ikambi y'imahama arabahumuriza avuga ko kuba impunzi atari iby'imyaka yose kubwa jambo sko kwibishatse abona ko igikuru ari umutekano ibindi biratora inyishu uko iminsi igenda
birababaje cyane kumva umukuru w'igihugu asanzwe ari umubyeyi w'igihugu ashobora kuvuga yuko abantu basumbwa intungwa n'ibitungwa birababaje cyane rero niyumvira yuko ngira ngo umuntu atagiye kure ubuhunzi ntibutanguye uno munsi ngira ngo umwe n'abandi nabo nyine barabizi iyo baciye barazi ko abantu batari intungwa ariko igihe kigera bigahinduka uno munsi imana ikabashyira heza ni kwihenda gato kuvuga kurya kuko ibihe birabaho kandi bigahinduka bivanye n'ibihe biba bihari
arongera akavuga ko naho ubuzima ku mpunzi buba butoroshe ariko siyo cyo bicyitwazo cyo gutesha agaciro kiremwa muntu mu kumugereranya n'ibitungwa
rimwe na rimwe ubuhungiro nibyo umuntu ari mu buhungiro nta muba witegereza muri byose ko utaba uri mu gihugu cy'amavukiro ariko biba biva nye n'impamvu byatumye ugihunga niyumvira yuko abantu barabaho kuba mu buhungiro siko gupfa kandi kuba mu buhungiro kuvuga yuko ubusuzuguritse ariko kimwe gusa ibihe kandi ubuhungiro buragerageye kimwe bugaheze rero niyumvira yuko umuntu kuba mu buhungiro si ukuvuga ko yoba abaye intungwa yoba abaye impene n'ukuri kuba mu buhungiro ushobora kuba uriyo kandi abana bariga ko bimeze kose abana ababyeyi barabyara ureka kugira bwa buzima nyine uba ufite mu gihugu kitwa cari cy'amavukiro
ayo majambo kandi arateye impungenge abanye politike batavuga rumwe na leta babona ko ari imvugo yo gushinyagurira abashoboye guhunga ntibicwe bahungiye mu bihugu bitandukanye abarundi barenga 500,000 bakaba aribo bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bivuye ku ndyane za politiki abaharugwa mu majana baragandaguwe bazira ibyumviro byabo mu gihe abandi bari mu mabohero kuri izo mvo nyene
Severien bazikamwe tumukengurukire mu isata cy'ateka zina muntu amabi yafate bugitsina hakorwa bakenyezi arabandanya kwibonekeza mu gihugu mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa mbere giheruka hagusogwa n'umwari w'abakinyezi nabigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi havugwamo amabi gufatwa ku nguvu ubwicanyi bikoregwa abana nabigeme n'abakenyezi muri uwo muhari bavuga ku ibyo byose bitegwa no kudahana mu gihugu tubibaze Belancile nini nahazwe
rero numwana w'umwigemeho muri commune intara ya Kayanza aba ku musozi wa Butega Kibingo afise imyaka 15 yafashwe ku nguvu n'umusore w'imyaka 18 wundi yafashwe ku nguvu numwana w'imyaka 15 yiga ku ishuri nshingiro ya Butezi muri province ya Ruyigi yafashwe ku nguvu n'umupolisi harongera hakavugwamo umwana w'imyaka 11 yafashwe ku nguvu n'umuforoma mu ntara ya Kirundo ku bitaro byo mu Kirundo aho yaragwaje umuvyeyi wiwe hakaba n'umwana w'imyaka 5 yafashwe ku nguvu n'umukozi wo mu nzu mu ntara ya Muramvya muri cyo cegeranyo nyene haravugwamo abakenyezi bafatwa ku nguvu eka n'abakenyezi batsinzikarizwa ubuzima n'abacanche babo tutibagiye nabigeme n'abakenyezi bahagarikwa hadakurikijwe amategeko mufaso ni Liliane Igiraneza ajejwe igisata cy'agateka kazi na muntu muhari w'abakenyezi nabigeme baranira amahoro mu Burundi atwiganira uko bimeze
twashoboye kwegeranya abana bagera kuri 5 babigeme bafashwe ku nguvu abakenyezi n'abana bagera kuri 9 bagandaguwe bakakwa ubuzima abakenyezi bagera kuri 2 bafashwe ku nguvu abakenyezi bagera kuri 9 bahagaritswe bongera barafungwa hadakurikijwe amategeko abana babigeme bakiri bato cyane bakorewe ubudandazwa abakenyezi 2 bakubaguwe barakubitwa barasinzikarizwa ubuzima
amabi akoregwa abakenyezi abandanya yiyongera kuko leta itabiha
gurukira cyatweretse rero yuko amabi akoregwa abakenyezi nabigeme abandanya yiyongera mu Burundi kumunsi kumunsi kandi leta ikigumira mu gacerere
leta nifise uruhara runini mu kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi ikwiye gushinga inzego zijejwe guhana ivyakarorero wowe se yakoze icaha
Belancile nini nahazwe tubananiza no makuru kuri no nkuru ivunaguye abantu 5 ari mu mwigeme umwe bahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cyo kuri uno munsi wa 3 abo bose bahagarikiwe ku musozi wa Jimbi commune Kibago intara ya Makamba uko amakuru dukura amajeje intwara bivuga ngo abo bahagaritswe n'igipolisi ari mu gihe cyari mu bikorwa byo gusaka no gusuzuma impapuro ndangamuntu inyuma yagarikwa bakaba baciye bajanwa muri komisariya ya polisi aho nyene Jimbi kumvo z'amatohoza
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cha coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugacwisigarana mu kiganza
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
turana na makuru twabateguriye imidogo ni myinshi mu bakozi atarabari mu bo muri kaminuza y'u Burundi imva kabari uko haize imyaka 6 baduga magarade ariko nibongerwa imishahara abakozi bakerekana ukuntu harabandi banganya imyaka y'akazi babasumvya muri kino gihe imishahara abakozi bagasaba bashimitse bushikiranganje bakukira kubatunganiriza tubibaze Parfait Mudasigana
Iyo midogo y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi ifatiye hanini kukuntu habaye akarenganyo muri politike ya leta yo gukosora ubusumba sumbane mu bijanye n'imishahara abo bakozi berekana neza ukuntu hari abigisha bo mu mashure mato mato nayisumbuye bongewe imishahara ubu basigaye basumbya imishahara abandi bakozi ba kaminuza y'u Burundi kandi banganya imyaka y'akazi
ubu rero abo basigaye imishahara yabo isumba Iyaro bandi bo muri kaminuza batangiye mbere bashaka no gushikiranganje ehera bacavuga bati none umuntu munganya diplome munganya imyaka y'akazi kandi mukanganya n'uburyo bwo gukora ku mwaka uze neza mwese kwari kugira ngo abo bantu kuri zongero banganya umushahara ariko bagiye gukosorera bamwe no munsi rero abandi nabo bakezaho basigara inyuma nk'umurizo bisigura yuko kwidoga kubabara ntibyobura.
Abo bakozi basaba ko abatarongerwa n'amagarade boyongerwa kugira ngo umukozi wese ahemberwe igarade yose ageze ko.
Ubu rero niho dutarisa tuti nibarabe avansma do grade yahizo anari zo zitaraboneka mugabo hari haraheranywe amagarade abiri mbere hari n'abaheranywe n'amagarade atatu nibarabe umuntu ku igarade ageze ko ahemberwa amafaranga kuko nta siguro yoheza ngo iboneke uko umuntu amara imyaka itandatu ari hanze nk'akabande.
Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe rwarondeye umuyobozi wa kaminuza y'i Burundi hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero kugira ngo batange umuco kuri iyo myidogo. Bombi turabakena
basoye mudasigana nabo nyene tumukenguruke iyo myidogo nyene iravugwa no mu banyagihugu wo muri komine ya Muyinga basanzwe bakoresha imiduga itwara ibintu yo mu bwoko bwa Beni. Ibyo bikaba byaturutse ku gihugu busitantere wa komine yafashe yo kuduza igiciro cyo gukotesha iyo miduga atagishije inama bene imodoka n'abazikotesha. Icyo giciro kikaba cyavuye ku mafaranga 230,000 kija ku 260,000 ku munsi. Ido nido na Jean Baptiste Bireya
kete gato bikuye gikumuko no bambere na mutanteri wa komine Muyinga Mede Misago hamyesha ko bene imiduga abayigendesha be n'abanyagihugu bakunda gukodesha izo modokari ko icyo giciro bitegerezwa kubahirizwa nayo utazucubahiriza ngo azohanwa hakurikijwe amategeko. Baba abanyagihugu basanzwe canke bene imiduga ngo ntibatahura igituma mutanteri wa komine Muyinga yafashe iyo ngingo bakavuga ahubwo ko bagiye guhagarika akazi. Ivyo biruko mu gihe abafise imodokari z'amabeni bari bariyumvikaniye igiciro c'amafaranga 230,000 nyine modokari agatwara 200,000 umushoferi agatwara 20,000 ku munsi nayo umufasha agatwara 10,000 ku munsi. Abanyagihugu bakabona ko ari ugushaka kubasahura utwabo ku bwa abanyagihugu. Uyo mutware yarakwiye kwihutira kubahiriza ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi bene isukari bitubahirijwe muri iyo komine ya Muyinga. Twagerageje kongera mustanteri wa komine Muyinga Amede Misago kugira ngo aduhe umuco kuri iyo ngingo yafashe kuri no wa mbere ariko ntitwashoboye kumuronga.
Jean Baptiste Bireha n'amakuru tuyasozere mu bivugwa mu butunzi. Ibiciro byo gutuma tumana kamakuru mu shirahamwe Limitel biherutse kuduzwa ku banywanyi b'iryo shirahamwe basanzwe babwiriye mu gihugu cy'u Burundi. Mu shirahamwe Olicome rwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta baranegura iyo ngingo ifatwa leta ntigire icyo bivuga ko mu gihe ari ifise ububasha bwo gukingira inyungu z'abanyagihugu b'abaguzi. Gabriel Rufiri arongoye iryo shirahamwe avuga ko umuti ariko abanywanyi bari mutere boheza bakabavanura bakarondera aho batazimbwa mu gutuma tumanako amakuru tumutega amatwi.
Ciro vyo guhamagarana mu ishirahamwe ryo gutuma tumanako rumitere mu ishirahamwe Olicome tubona ko biri mu rukurikirane rw'ibindi byinshi bimaze iminsi bikogwa n'amashirahamwe aba aya leta canke ayabigenga mu byukuru ubona ko bashira imbere cyane inyungu zabo mugabo inyungu z'umunyagihugu muri rusange ntizigire zija habona mushake mugende muhere ku mabanke usanga ibanki iri kwirapresentira ire irashira habona inyungu ya ronse bira y'umwaka usanga bavuga amamiliyari amamiliyari baronse naye masosiyete rero mu bisanzwe akora uko bose barondera inyungu mugabo ineza umunyagihugu nta muntu numwe hari ayivugira yihagararira. Uwo yihagararira ni leta niyo yagomba kuba uwo no kwita mu gifaransa rurigirate mugabo urabona neza ko bobo birabira gusama kwe n'amatagisi bakuramwo mugabo ntibaraba umunyagihugu nyarucari kugira ngo bamukingire cyane cyane duga ry'ibiciro kandi bidaciye mu muco gabo inyishu y'abanyagihugu nabo bamaze kuvyumva kabimenya nta kindi kintu bakwiye gukora atari guca bava mu iryo shirahamwe bakaja mu mashirahamwe yifwa kwagurisha make make kuko igihe atari rimwe ryonyene hariho hayandi mashirahamwe ridugije umuti n'uko nabo babivamwo kuko umuntu arije mu kubera bishaka rero kitari ciza no kutaronka makuru mugabe baronse makuru bakabimenya nta kibuza yuko nabo boheza bagafata ingingo kuko no kubikora bakumva yuko ishira hamwe bajeho bashobora kuronka inyungu nabo.
Yajwi ya Gabriel Firarongo ishirahamwe Olicome nico nijyo ricerisozera amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu batekanukanye ndabakengurukire mwese mariko muradukurikira shimire bagenzanje mu ruganda bafashe gutorokanya ano makuru Teodomini Mani Rambo na niwe muhinga w'ivyuma na wenyene ndamukengurukiye ano makuru mariko mashikirizwa na Joe Bertrand ndakuriyo aho nifurije kuranirwa muri hose na ubuta.